François Akimana ni walimiga bw'ibyuma kaje munano makuru tubashikiriza tuhera ku ngingo zikurikira ishyirahamwe gishinzwe kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta risaba leta gushyira mu ngiro itegeko rishyiraho urwego rujejwe gutunganya igisata c'inyubako ryo mu mwaka wa 2024 kubera ko abapanze amazu baguma badugizwa ko murabyumviriza munano makuru birashoboka ko mu rubanza hagira umuntu agira gatatu itura sentare bisigurwa na maître Salvatore Minani afatiye ku rubanza rw'umugambwe CNL ariko sentare igasabwa kuraba ko umuntu ataza adindiza urubanza ku nyungu izi canke ziriya n'iterabwoba mu gihe barondera amakuru kubura ibitoro bituma bashika kurondera amakuru umushahara muto ni zimwe mu ngorane zihanze igisata cyo kumenyesha makuru biri mu cegeranyo cishira hamwe SPD ido ni do hagano makuru ni mukanya sangwe kazi sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ndese kuba ikaze murano makuru tuhera mu gisata c'ubutungane birashoboka ko mu rubanza hagira umuntu wa gatatu yitura sentare ibyo bivugwa n'umushingwa manza Minani Sabato afatiye ku rubanza rw'umugambwe CNL ruri muri sentare ntayinyuzwa akavuga ko byemewe n'amategeko icyo sentare isabwa kukaba ari ukwihweza ko ibishyikirizwa n'uwo muntu wa gatatu bifite ishingiro kandi ko atari bije kudindiza urubanza ku nyungu izi canke ziriya uwo mushingwamanza akaba abishyikirije nyuma yaho ababuranyi babiri agatogwa sa na Nesto Girukwishaka arongoye umugambwe CNL amenyesheje ko uwo muburanyi wa gatatu atawe bazi kuri kilometre Sabato Minani
amategeko agenga ingene imanza zitohozwa kandi ziburanishwa impande z'amatati aratomora neza na cyane cyane mu ngingo y'ijana na ndwi icyo twita kwinjira mu rubanza iyo rero mubonye umuntu agira gatatu aje mu rubanza birashoboka ko yoba ariyo procedure yo kwinjira mu rubanza ivyo navyo umuntu ashobora kwinjira mu rubanza abishatse wenyene kubera inyungu afise canke bigasabwa n'ababuranyi umwe mu baburanyi canke mbere sentare yonyene ikavuga iti kugira ngo urubanza rucike ni ngombwa habanze kuza uyu wundi muntu kugira ngo tuze dufate ingingo urubanza rugende neza ivyo tubisanga no mu ngingo ya 15 aho batubwira ko umucamanza ashobora gusaba ababuranyi gukwegera mu rubanza abo bose abona ko bakenewe mu gutorera umuti amatati ubundi umucamanza atabisavye n'uyo muburanyi wene yizana kubera inyungu afise ababuranyi bose nico kimwe n'uwitwaye ashobora kwitwara hanyuma sentare mu mwaka zosanga atashingiro ivyo asaba bifise iramuhebuza uwitwariwe cyo kimwe ivyo yireguye sentare ashobora kumuha ukuri cyangwa ikavuga iti dusanze atakuri ufise n'uyu rero aba yinjiye mu rubanza aba ari uwitwaye ni ukuvuga sentare mufata cyo kimwe n'abandi yisanze ivyo aje gushyikiriza atashingiro bifise ntikangwa kumuhebuza ariko na cyane cyane turi iby'imigambwe ni ukuraba neza uyu muntu yinjiye mu rubanza mbega afise inyungu iyihe nicyo kibazo sentare ibanza kwiga kuko iyo usomye nk'ingingo ya 70 yigira yuko iyo habaye ukutumvikana cyane cyane nko mu mategeko agenga umugambwe icyo twita statut canke hakaba icyo twita dissension ni ukuvuga abari mu mugambo umwe bakavana canke bakagomba kuvana umunywanyi w'umugambwe yibaza yuko yarenganijwe aca ataka sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo kiraba imanza za leta ikabumviriza baravuga neza yuko abari umunywanyi w'umugambwe sentare igomba kubanza kwikaraba yuko uyo muntu aba yaje kuyitura yabo witwaye bwa mbere canke yabo winjiye mu rubanza kuyo muntu ari afise inyungu mu uyo mugambwe
Mugisata cha politike na Burundi kubona bugiye kurongora umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika ngo buzohungukira ibitari bike nko mu bijanye n'ubutunzi imigenderanire hamwe no gufashanya hagati y'ubwo yabwo n'ibindi bihugu bigize uwo muryango bivugwa na Jean Bosco Ndereyimana arongeshira hamwe intererano y'abarundi mu kubaka Afrika aba mu mfunyo nyafunyo akabona ko kugira uburongozi bugende neza ruko abarundi boshigikira mukuru w'igihugu azoba agiye kurongora ubumwe bwa Afrika tumukurikire
igihugu cacu kigiye kunguka cyane mu bijanye n'imigenderanire murazi ko igihugu cacu camaze igihe cisani cugaye gato kuva mu 2015 gushika mu 2020 ubu rero nkuko mubizi Burundi bwaruguruye amarembo Burundi ujanye n'imigenderanire Burundi ubu uri ku rugero rwiza rushimishije mu bijanye n'imigenderanire ubu rero aho Burundi umukuru w'igihugu cacu ari wagiye kurongora umuryango ubumwe bwa Afrika bigiye gutuma noneho abarundi bugurura ijwi ry'u Burundi rishika kure haba muri ubu bumwe bwa Afrika New African canje no mu makungu kuko Burundi buzogira ijwi rikomeye na cyane cyane ko ari twe tugiye kurongora uwo muryango u Burundi kandi bugiye kugira ijwi mu bijanye n'ibi bibazo bihanze isi na cyane cyane ibihugu bya Afrika byinshi biri mu ntambara u Burundi bizopana n'ingene bifashe aho rero tuvuga ko abarundi bategerezwa kuhabera abagabo nko banyara abagabo kugira ngo bibazo bihanze Afrika bishobore gutoregwa umuti muri iki kiringo u Burundi bugiye gutwara kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika ikindi nuko abarundi bagiye kwiyugurura cyane kubijanye n'ubutunzi abarundi twese twibagira ibyo turimo societe civile nk'iyo dusanzwe twe turimo duherekeze ibikorwa by'umukuru w'igihugu cacu mu kuri ico gihe cyose azoba arikwararongora uwo muryango abanyamigambo babanze bari ku budasa bwabo butandukane bwabo hariya mu migambo babanze tushigikire nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu muri cyo gihe cyose azomara ariko ararongora uwo muryango
ana makuru tibandanije mijanye no gushikiza makuru iterabwoba mu gihe bariko barondera inkuru ubukene bw'ibitoro bituma hakwinguruza bigorana umushahara muto ari zimwe mu ntambamyi amenyesha makuru bagira mu kazi kabo Patrick niyo nkuru harongoye ikigo cishinze gukurikiranira hafi ibijanye no gushikiza makuru n'iterambere CPD yabishikije kuri wa kabiri mu kiganiro yahamenyesha makuru atangiye cegeranyo c'umwaka cingene ibijanye no gushikiza makuru byifashe mu Burundi Uyarongo y'icyo kigo akabona ko hakwiye gushigwaho ingingo zikingira zikongera zikoreza hamenyesha makuru mu kazi kabo bongere baronswe inkuru uko bibereye tumukurikire
mu mwaka 2025 imenyesha makuru byarakozwe ko cyane ni ibibazo bishingiye ku butunzi mu gihe waranzwe n'iduga ry'ibiciro rikabije ku bintu byankenegwa hamwe n'ubukene bw'ibitoro kubera ko imenyesha makuru n'amenyesha makuru mu Burundi bari mu bandi basanzwe bafise ingorane z'uburyo nabo barakozwe ko n'ingaruka z'iduga ry'ibiciro yibonekeje muri uwo mwaka iduga ry'ibiciro ry'ibyankenegwa byaragize ibyo rihungabanya mu kazi ka misi yose abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru ubona ko n'amafaranga bahembwa canke ibimenyesha makuru byo mu Burundi bikoresha ari make kandi atama yabone ubu kene bw'ibitoro bwarahungabanije bikomeye ibijanye no kwiyunguruza uja kurondera inkuru yaragabanutse mu bamenyesha makuru ivyatumye n'amakuru atarondegwa neza nk'uko bikwiye ivyo byaragize ingaruka zikomeye kanovera no kubwinshi bw'inkuru zitangazwa mu bimenyesha makuru naho hagiye harabaho twigoro twinzego z'igihugu n'abarongo bimenyesha makuru ivyahandutse byagumye ari bike ivyo bikagira ingaruka ku bwinshi no kanovera k'inkuru zitangwa biraboneka neza ko akeneye uruhara rukomeye rw'abafatanyabikorwa bo mu gihugu no hanze yacu kugira ngo umutekano w'amenyesha makuru ukingigwe hanubahirizwe n'amasezerano y'u Burundi yerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru amahinduka yabonetse yagumye ari make byatumye hibonekeza ingaruka ku bwinshi no kanovera k'inkuru zijanye n'ibibazo by'abanyagihugu intererano z'ivyumviro zoba izikurikira ubwa mbere n'umutekano wo gukingirwa kw'abamenyesha makuru birakwiye ko hakomezwa ingingo zishingiye ku nzego z'igihugu zigamije gukingira umutekano w'abamenyesha makuru cya kabiri n'umuco mu bijanye no kugenzura ibimenyesha makuru gutanga umuco ukwiye ku bijanye n'ingene urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru c'est national de la communication CNC rukora cyane cyane iyo hageze gufata ibihano guhagarika ibimenyesha makuru no gutanga amakarata y'abamenyesha makuru ivyo byofasha gutuma ico gisata kigenzura bimenyesha makuru kiboneka neza bikanagabanya ko bimenyesha makuru n'amenyesha makuru bama bahagaritse imitima
isanganiro inami sumbingimba
amakuru twateguriye ko yadisanganira abandanya shira hamwe urikome gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta isaba leta gushira mu ngiro itegeko rishiraho urwego rujeje gutunganya igisata cy'inyubako ryo mu mwaka wa 2024 mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo by'abapanze amazu baguma badugizwa ko amafaranga mu kiganiro n'abagisha makuru kuno wa kabiri Gabriel Rusiri yarongoye gishira hamwe akabamenyesheje ko yasabye aba panze amazu ko boshinga ishyirahamwe kugira ngo bavugiremwo ingorane zabo ibyo fasha leta kwitaho ibibazo byabo tumukurikire
mwakino gihugu hari gihe umuntu yari muto umengo nta kibanza afise umupangayi rero afatwa nk'umuntu muto afatwa nk'ukumengo n'abateka mukingira uburenganzira bw'umuntu nibwubahirizwe cyane cyane kuronka aho umuntu akikumusaye uti kubera iki eraba mwakino gihugu mu bisagara tufatire nk'ugayi bujumbura 70% barapanze none gayire agataka abantu nkabo mwumva ko kitakwiye kubahirizwa kwe umuntu arashobora kubyuka afise inzu yiwe kubera pediatre afise kibazo kina kiriya ukaza wumva inzu yayikuye ku 500,000 yashize ku miliyoni zi wafurije kugira ngo tuzi akakubwira wewe ngo abafaranga atagaciye ivyo nivyo mugabira afise urutonde bigomba gukurikiza ugo rutonde nago nta uri mu marushira hatari leta kwebwe twagize predoyer n'abandi barabivuga harateba haraja itegeko yashizwe mu kwezi kw'indwi mwaka 2024 itegeko ry'umukuru w'igihugu decret iryo tegeko igitangaje bujya n'amafaranga barayashiramo kuva rigiyeho bujya arababijetiza amafaranga yo tumugoro go funciona n'ugwego rujejwe gutunganya neza igisata cy'inyubako zibizare ziba niza ikore twabo mugabo ikibabaje n'abantu bashize iryo tegeko bo mu mitwe yabo ni tagisi leta rero si cyiza kwizirabona mu muntu ikimukura mu gusa oya nibazira bitaboro ukomerewe neza yabandi bantu ro bavyishye bagishibije n'abantu bitagonda abakomisiyoneri umukomisiyoneri ashogenda kuvugana n'umuntu mwene inzu agaca amubwira ati inzu yanje jenekereko amajana 5 mugabo agaca agenda kuduza kugira ngo bazace bumvika bagaca bagira amashandaje ku mugongo w'umupangayi ivyo rero leta igomba gushiraho uburyo bwose abantu ba komisiyoneri bagabano leta igomba gutuma habaho urwego ruhuriwemo n'imigwi itatu y'abantu ni ukuvuga bene amazu abaserukira leta hamwe bajya bapanze kugira ngo agate hakamwe n'abandi kubahiriza nagira mpamagarire abantu bapangaze nibagira ishyirahamwe
mu gisata cy'ubutunzi naho zimwe mu ngingo zigize itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uno mwaka wa 2025 cyangwa 2026 zirerekana ko amakori atozwa n'ikigo cy'igihugu cegeranya amakori n'amatagisi obe hari nayaca aja mu kigega cy'amakomine aho n'ingingo ya 86 yerekeye ibintu bipangishijwe muri iryo tegeko nyene hari n'izindi ngingo ziboneka ko ikori ritozwa n'ikigo obe ariko kandi na komini gaheza ikagira ikisigarana n'inkingingo za 95 n'12 ivuga ku byerekeye amayengero y'amavuta hamwe no gucukura ubutare inkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Mireye Kanyange
ikigabane kigira gatatu c'iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha nico cerekana ingene hatozwa ayikoresha ingingo y'ijana na 12 yerekana ukungene hatozwa amafaranga mu gisata c'amayengero regeranywa ibihumba 300 by'ukuronswa uruhusha gugushinga iyengero gisununuye ibihumba 200 ku mwaka by'ukuronswa uruhusha rudasanzwe licence mu gifaransa go gukorera mu iyengero gisununuye ibihumba 500 ku mwaka mwaka mukuronka mwe nubwo ruhusha kwiyengero rikoresheje ubuhinga buhanitse semi industriere mu gifaransa hakarihwa umuriyoni ku mwaka kugira ngo habone ku ruhusha rwo gukoresha iyengero difise ubuhinga buhanitse tuvuganye na bamwe mu bafise amayengero abayabaye bavuga ko barihishwa amatagise muri komine bakariha muri OHP bakanarihishwa na OBR amafaranga harugwa ku 70 ku ngunguru imwe y'amavuta ashowe iri tegeko nyene rigenga amafaranga leta ikoresha uno mwaka ingingo za 94 na 95 zivuga kubijanye n'icukugwa ry'ubutare amafaranga avuyemo agashigwa kuri konte ya OBR abakoresha uburyo bubayabaye mu gucukura n'abashora ubutare kontwa minie bakabwirizwa kuri hikori ku mwimbo baronka kuri ingingo bamwe mu bacukura ubutare twavuganye bavuga ko barihishwa amafaranga menshi haba muri komine kubijanye n'ubutare bita 3T ayandi bakayiriha mu shikiranganje buraba iby'ubutare no mu buraba ibidukikije hamwe no muri OBR ikindi abacukura ubutare hakoresheje uburyo bubayabaye bavuga nuko komine ngo zitarihisha amafaranga ngana ico kigabane ca gatatu c'iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uno mwaka mu ngingo yaryo ya 86 yerekana ko amafaranga va mu bipangishijwe atozwa na OBR muri ayo 60% aja mu bigega vy'amakomine ayaja muri leta akangana na 40%. Iryo tegeko kandi mu ngingo y'ijana 36 rivuga amafaranga yegeranywa hagurishijwe agakarata ko kwivuriza ko kam ku rugo rudafise aho guivuriza ayo mafaranga akegeranywa na OBR.
Leta zunze ubumwe za Amerika ziko zirafasha Burundi mu gisata cyo kuboneshereza abanyagihugu amadolari 600,000 akaba aribwo buryo bwatanzwe umugambi weza power mu gihe dona niyo nzima umuyobozi nshingo bikogwa uwo mugambi asigura ko igice cya mbere cyo mugambi kizofasha abanyagihugu barenga 85,000 Merani Agans ajeje umugambi mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi asigura ko gushira mu ngiro uwo mugambi kazoba arakunguko kuri leta zunze ubumwe za Amerika amahundo wayo
mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Dona Niyonzima umuyobozi nshingwa bikorwa mu mugambi weza power wa Amerika ugiye kuronsa Burundi umuyaga nkuba avuga ko uwo mugambi uzobukomeye cyane aho ngo uzonafasha abanyeshuri bo kwishure ry'imyuga ETS kuharonkera ubumenyi.
During the pilot phase we are expecting to connect more than 85
mu kiringo cigerageza phase pilote dutekanya kuronsa umuyaga nkuba abanyagihugu barenga 85,000. Ivyo nivyo turiko turashira mu ngiro muri iki gihe. Turiko turakora ibikorwa bitandukanye mu gihe kimwe. Ubwoko bw'umugambi buragoye cyane kandi ntibwigeze bushigwa mu ngiro kenshi ku isi. Umwe wese ariteguye kwigira kuri mugenzi we yapikuri neza nico gituma dufise umugwi ugizwe n'abantu bava mu nzego zitandukanye. Turiko turonka n'ugwaruka ruzokwiga byose kuva ku ntango mu ishure y'imyuga ITS kugira ngo ruzobe arigo shingiro gyejo hazoza gy'uyu mugambi.
Melanie Egans ajejwe imigambi mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi abona ko kunguko ka Amerika muri uwo mugambi ari uko woshoboka.
Icifuzo cya Amerika ni uko uwo mugambi ushoboka amashyirahamwe n'abanyagihugu baronke umuyaga nkuba atangorane kuko mu Burundi hari urwaruka rwinshi ruriko rugwiza umwimbu n'ubwo runganwe dushaka guteza imbere. Turiko dushigikira imbono y'u Burundi kugira abanyagihugu baba 70% bakirizwe. Uwo mugambi ushobotse niko kunguko ka Amerika.
Uwo mugambi utekanirijwe amafaranga 600,000 z'amadolari y'Abanyamerika ngo uzoshikira abanyagihugu 85,000 mu kiringo cya mbere.
Ni gari ya makuru twabateguriye cyerangirira ndabashimiye mwese mwe ko murakurikira mu gihe byiza.